mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri ku mirongo migufi short waves no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. mwiriwe neza nshuti, turi kumwe hano muri studio ya gatanu, muri kumwe nange Eugenia Mukankusi
na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese kuri radio yacu.
Kuwa gatanu ubushize twakiriye abagera kuri 210, hanyuma mu ijoro ryakeye twakiriye 358, harimo abarwanyi n'imiryango yabo baturutse mu nkambi ya Kanyabayonga.
Uwo ni Madame Serafine Mukantabana, umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe ingabo zavuye ku rugerero, avuga ku mubare w'abahoze mu mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bamaze kwakirwa mu Rwanda. Noneho ingingo z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi toza kubagezaho mu kanya.
Leta ya Ethiopia yagenye umunyapolitiki atavuga rumwe nayo mu mabanga y'umukuru umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora.
Korea y'Epfo mbabarire yavuze ko umuhanda uhuza igice kitarangwamo abasirikare hagati ya Korea zombi wafunguwe, ni ikimenyetso giheruka cy'ubwiyunge hagati y'ibihugu byombi.
Umutangabutumwa umunyakenya iciwe mu gihugu cya Kamerun igihe abasirikare bariko baratana mu mitwe n'abarwanyi bashaka kwiyonkora.
Ubushinwa bushyigikiye ko bushyigikiye amasezerano yo gucunga umutekano ko yakwegurirwa Abanyafurika, ni umushinga wateguwe na Ethiopia, Guinea Equatorial na Cote d'Ivoire, usaba ONU gushyira amafaranga mu butumwa hakurikijwe akamaro azagira. Izi nkuru rero turazibageza ku buryo burambuye mu kanya.
Makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umunyapolitiki atavuga rumwe na leta ya Ethiopia yaheruka gutahuka avuye mu buhungiro uyu munsi kuwa kane, yagenywe mu kibanza cy'umukuru umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora. Muri iki gihe igihugu cya Ethiopia cyiteguriye gutunganya amatora. Umushikiranganji wa mbere mushasha avuga ko ayo matora azoba meza kandi azoba yatunganijwe ku mugaragaro mu mwaka w'2022. Birutukana Medexa yahoze ari umucamanza niwe mutegetsi wa mbere atavuga rumwe na leta ashinzwe amabanga akomeye muri leta ya Ethiopia. Uyu mufasoni ari kandi mu bandi bafasoni baherutse gushingwa amabanga akomeye muri leta y'umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed. Birutukana ari mu banya Ethiopia baherutse gutahuka mu gihugu bavuye mu buhungiro kuvaho umushikiranganji wa mbere Abiy afatiye ingingo zikomeye zihindura ibitari bike muri politiki y'igihugu nyuma yaho afatiye ubutegetsi mu kwezi kwa kane. Abiy yasavye uyu mufasoni kurongora umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora nyuma yaho babonaniye igihe Abiy yagendera muri leta z'umwe za Amerika, aho yagize inama zikomeye kanatera kamo abantu batigeze bizera leta zahora kabasaba gutahuka mu gihugu cyabibarutse. Abashinga amateka bamwemeje uyu munsi kuwa kane.
Korea y'Epfo yavuze ko umuhanda uhuza igice kitarangwamo abasirikare hagati ya Korea zombi wafunguwe, ni ikimenyetso giheruka cy'ubwiyunge hagati y'ibihugu bituranye birebana bimaze igihe birebana ingwe. Minisitiri w'ingabo wa Korea y'Epfo uyu munsi yavuze ko impande zombi zakoreye hamwe mu birebana n'iyubakwa ry'uwo muhanda kuva mu kwezi kwa cumi. Uwo muhanda ufite ubugari bwa metero 12 n'uburebure bwa kilometero 3, ni imwe mu ntambwe zumvikanyweho na perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in na perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un mu kwezi kwa cyenda, hari mu nama y'abakuru b'ihugu yabereye i Pyongyang.
Muri kumurabandanya kumeza iradio hejwe ya Amerika. Igisirikare cy'igihugu cya Kenya catangaje amakuru avuga ku mutanga utumwa umunyakenya yitavye umuremyi aguye mu ntambara hagati y'abasirikare b'igihugu cya Cameroon hamwe n'abagwanyi bari mu murwi bashaka kwiyonkora mu ntara umanuko bushira burengero irimo intureka. Mokolo Ekwe umutegetsi mu gisirikare mu ntara ya Eyumojok mu gihugu cya Cameroon avuga ko uyu mutanga ubutumwa Cosma Ondari yishwe ejo ku munsi wa gatatu ari mu gisagara cya Kembong ari naho yahora akorera. Ekwe avuga ko hari n'abandi bantu baguye muri iyo ntambara. Mu kwezi kw'icumi umutanga butumwa umunyamerika yarishwe arashwe mu gisagara cya Bamenda kiri mu maruko bushira urengero. Abantu amajana amajana baramaze kwicirwa mu ntara zo mu manuko bushira urengero no muri aruko bushira urengero bw'igihugu cya Cameroon aho intambara hagati y'abasirikare hamwe n'abagwanyi bavuga ururimi rw'icyongereza bashaka kwiyonkora imaze amezi atari make ibica bigacika. Uwundi mutanga butumwa umunyakenya yariciwe mu gisagara cya Beu kiri mu manuko bushira urengero mu kwezi kw'indwi mwaka w'2017.
Televiziyo y'igihugu cy'Ubushinwa yatangaje ko abana batari munsi ya batanu bishwe, abandi 18 bakomeretse kuri uyu wa kane ubwo imodoka yirohaga mu bana bari bateraniye hanze y'ikigo cy'amashuri abanza. Ni mu mujyi wo mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu. China Central Television yavuze ko umushoferi yatawe muri yombi nyuma yo kwahura imodoka muri abo bana mu mujyi uri hafi y'inkombe wa Hurudao mu ntara ya Liaoning. Mu mashusho agaragaza ibyabaye, hari itsinda ry'abana bato bari hakurya y'umuhanda imbere y'ishuri ryabo. Imodoka iva mu ibarabara hita umuhanda ihita ihinduka ibahatamo ibinjiramo. Icyatumye rero uwo mushoferi akora ibyo nticyarahise kimenyekana. Ubushinwa muri ibi bihe bishize bwagiye buhura n'ibikorwa nk'ibyo. Nko mu kwezi gushize umugabo wagendaga azunguza imbugita yatwaye imodoka ayiroha mu mbaga y'abantu bagendaga n'amaguru mu mujyi wa Ningbo uri mu burasirazuba bw'igihugu. Icyo gihe yishe abantu babiri akomeretsa abandi 16. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kintu cyo mu Kinyarwanda. Amakuru arakomeza, tubibutsa ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari, turahera mu Rwanda. U Rwanda ruravuga ko rwatangiye kwakira abahoze hari abarwanyi b'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Benshi mu batashye bari barashyize hasi intwaro, ariko ngo hanagaragayemo abatahukanywe atari ku bushake bwabo. Mu kiganiro na mugenzi wacu Mukanya Edirwema, umuyobozi wa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugerero, Madame Serafina Mukantabana yavuze ko gutahukanwa kwabo biri muri gahunda yo gushyira mu bikorwa ibyemezo by'abakuru b'ibihugu byo mu karere byo kwambura intwaro no gutahukana abari mu mitwe yitwaje ibirwanisho.
Iminsi yashize mwakurikiye yuko hari inama zagiye ziba zigamije kugarura amahoro n'umutekano muri aka karere k'ibihugu bigari, aho abakuru b'ibihugu bitandukanye bemeje yuko imitwe yitwaje intwaro yayirambika hasi. Hanyuma ariko cyane cyane hagasabwa aba FDLR, cyane cyane abari bari mu makambi n'ubundi bari barashyize intwaro hasi bakajya mu makambi za Warungu, Kisangani, Kanyabayonga, bakabasaba yuko baba batashye ku bushake kugeza ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Bitaba ibyo bagataha badatashye ku bushake bwabo, ngira ngo nicyo cyabaye rero kuko Leta ya Congo imaze kubona ko hari abinangiye yabasohoye muri izo nkambi ku ngufu, biba ngombwa yuko basaba Leta y'u Rwanda yuko ibakira.
Mwabakiriye guhera ryari? Ese abo mumaze kwakira bangana bate?
Ku wa gatanu ubushize twakiriye abagera kuri 210 bari baturutse muri Ekwateri ahitwa Elisara. Hanyuma mu ijoro ryakeye twakiriye 358, ni ukuvuga harimo abarwanyi n'imiryango yabo baturutse mu nkambi ya Kanyabayonga,
kandi turacyategereza ko nabandi nabo nibaza tubakira.
Abasigaye yo mukeka ko bangana gute?
Bo biragoye neza kumenya imibare yabo kuko leta ya Kongo n'izi imibare iriyo neza, ariko ku mibare Monisco yigeze gutangaza kera bigaragara yuko za kisangane hari abantu benda kugera kuri 800 barimo abasirikare n'imiryango yabo, naho warungu hakabayo abakabakaba mu 170 barimo barwanya nabo n'imiryango yabo bari mu mashyamba barwana bo nta mibare yabo tuzi neza.
Muvuze ko hari abatashye bari basanzwe ari abarwanyi, ese hari abaje bitwaje n'intwaro zabo ku buryo bazirambitse zashyikirijwe abashinzwe inzego z'umutekano aho mu Rwanda?
Abo ngabo batashye bari barazirambitse kera, nta ntwaro bari bafite, bahoze ari abarwanyi, bashyira intwaro hasi ngira ngo murabizi, aho kugira ngo batahe bashyira mu makambi yo muri Congo babarindirije ngo kuzabacyura, ariko uko byahindutse ntawabimenya, nuko bakomeje kuguma muri ayo makambi bikamara igihe kugeza igihe biba ngombwa ko leta ya Congo isaba yuko bahavanwa bitari ku bushake bwabo.
Hanyuma hari abavuga ko nk'uko wari ubivuze ko hari abazanywe bitari ku bushake, abo ngabo bangana bate? Ese hakoreshejwe ubuhe buryo kugira ngo batahane?
Bo uburyo bwakoreshejwe ntabwo nabumenya, kuko icyo twabonaga nuko bagera mu gihugu ubona ko bahageze batabyiteguye, basa naho hari abantu bavuye bavuga batazi neza yuko koko bari bugere mu Rwanda, kandi ko bakirwa kandi nta nubwo baje mu buryo busanzwe, kuko wenda banyuraga muri za monisika twohereza manifeste. Uburyo bwakoreshejwe ngira ngo mwabaza leta ya Congo uko yabigenje kugira ngo abantu baze ku butaka bwabo, ibyo ari byose babanje gusaba leta yacu kugira ngo bumve ko abantu baje.
Hanyuma iyo bageze mu Rwanda mubajyanaye?
Tubakira mu nkambi ya Mutobo mu majyaruguru y'igihugu cyacu, tukabakorera gahunda dusanzwe dukorera abasanzwe.
Hanyuma se nk'abo waruvuze ko bashobora kuba bazanywe atari ku bushake bwabo, ndetse bamwe bakaba bagaragaje ko batunguwe n'uko bageze ku butaka bw'u Rwanda, icyo gihe biraborohera ko abo bantu mubahuza n'abo bandi batashye ku bushake bwabo?
Nta kibazo gihari na gitoya, kuko niyo ubarebye ngira ngo nari nabivuze ko abenshi bazafite ihwama, basa n'abafite ubwoba batazi bajya, ariko mu minota mikeya gusa bamaze kumva ko bakandagiza ikirenge cyabo ku butaka bw'igihugu cyabo, bakabona uburyo bakiriwe, kuko mu by'ukuri abanyarwanda tuba tubishimiye, tubakira neza, bakabona ko bakiriwe nk'abanyarwanda, ko batakiriwe nk'inyamaswa zabaga mu mashyamba, bahita bumva yuko bigaruriye icyizere, bakumva yuko ibyo bibazaga byari mu mitwe yabo byabatera gufungwa bigashira, ubundi tugacinja akadiho bakabaho neza nk'abandi.
Muri abo batashye, ese haba harimo abayobozi muri uwo mutwe wa FDLR?
Bo barimo, ariko ntabwo ari abayobozi dutegereje, twifuza ko nabo bafata icyemezo bakarekeraho gukomeza guteza akaduruvayo no gushaka gusenya ibyo abanyarwanda bubatse bishya kuya. Ariko byumvikane ko muri abo 210 twakiriye, iyo uvuze abayobozi ugasanga ko harimo abaofisiye barenze 10, urumva ko ari abayobozi. Hanyuma mu banyuma naho harimo abayobozi batari ku rwego rw'abajenerali ariko barimo.
Serafina Mukantabana, umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu ngabo, ndagushimiye cyane kubw'akanyu ha radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane.
Edi, nanjye ngushimire kuri iyo nkuru. Inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena turacyari mu Rwanda irasaba guverinoma gufata ingamba zihamye zo kuboneza urubyaro. Ubwo minisitiri w'intebe bwana Edouard Ngirente yatangazaga ibisobanuro kuri ingingo, yabwiye abasenateri bagaragaje ko kutaboneza urubyaro birushaho kudindiza iterambere ry'igihugu. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa adufitiye inkuru.
Abasenateri bagaragarije Bwana Edouard Ngirente ministre w'intebe ko hakiri umurundo w'ibibazo bishingiye kuri serivisi zo kuboneza urubyaro. Imibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare mu Rwanda igaragaza ko umugore mu Rwanda byara abana barenze bane, mu gihe intumbero ya 2050 Rwanda rwihaye ko yagombye kuba byara byibura barengaho babiri. Senateri Garikan niyo ngira umwe mu basesenguye ibibazo, akavuga ko ingingo yivuzweho hari abayifata nk'iyoroshye nyamara igakomeza kugira ingaruka ku buzima bw'igihugu. Afatiye ku gihugu cya Malaysia ku mugabane wa Aziya cyageze ku ngingo yo kuboneza urubyaro kubera ingamba zihamye cyafashe. Senateri Niyongire yabwiye Minisitiri w'Intebe ko kugeza ubu batunzwe n'abandi badakora muri Malaysia bari kuri 40%, mu gihe mu Rwanda bo bakiri kuri 82%. Ahandi bakebura guverinoma n'uko mu igenamigambi rikorwa, haba kuri gahunda z'iterambere zitangwa hatitabwa ku kureba ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage. Kuri senateri nta ukuri ryayowe, agasanga kimwe mu bishobora gukoma mu nkokora iyi gahunda yo kuboneza urubyaro n'amategeko u Rwanda rugenderaho yabigira mu ruhare. Muri zimwe mu ngambo mukuru wa guverinoma agarukaho mu kugerageza gukemura iki kibazo, harimo no gukomeza kwigisha abanyarwanda bakarushaho guhindura imyumvire kuko ngo iza kwisonga mu kudindiza iyi gahunda. Binda abasenateri bagaragaza nk'impamvu zatuma kuboneza urubyaro bidashyirwa mu bikorwa uko bikwiye, harimo ko hakiri n'amavuriro adahagije ku buryo hari abacika intege banga kurara rwa ntambi. Ahabwana Ngire ntakizeza ko mu ngengo y'imari itaha hateganijwe kubakwa kugera kuri 200 mu gihugu, ariko ko mu 2024 hazaba hamaze kubakwa amavuriro agera ku 170. Haraza kandi bimwe mu bigo nderabuzima cyane biri mu maboko y'abihaye Imana bitungwa gatoki mu kudatanga serivisi zo kuboneza urubyaro. Ministre w'intebe yizeje ko bari mu biganiro n'ababikuriye. Imibare itangwa n'ubutegetsi ndetse na banki y'isi garagaza ko abanyarwanda basaga miliyoni 12 kandi ko biyongera kuri 2.7 buri mwaka. Igaragaza kandi ko icyizere cy'ubuzima kigeze kuri 66.5%. Intumbero y'ubutegetsi bw'u Rwanda nuko mu 2050 burumbuke buzaburi kuri 2.3, umuturage w'u Rwanda akazajya yinjiza $10,000 by'amadolari ku mwaka. Gusa abasenateri bo bagakomeza kugaragaza impungenge ko bigoye kuko na magingo y'umunyarwanda atageza ku $1,000 kandi biyongera umunsi ku wundi. Hakomeje kandi kuzamuka impungenge kuko iyi gahunda iterwa inkunga n'abanyamahanga hejuru ya 50%. Hakibazwa icyakurikira igihe habaho guhagarika inkunga kandi guverinoma idashyiramo ingengo y'imari ihagije muri iyi gahunda yo kuboneza urubyaro. Ku butegetsi bw'u Rwanda, kuboneza urubyaro ni imwe muri gahunda zakorwa neza bikagira icyo byongera ku iterambere ry'igihugu. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Urakoze Eric Pierre Claver Ndayicariye yahoze arongoye umurwi seni ujejwe amatora we niwe yatowe n'abashinga amateka b'Urundi kuri uno wa kane kugira ngo arongore umurwi Severin mu kiringo cy'imyaka ine iri imbere. Umukuru mushasha wa Severin yatowe mu bakomiseri 13 iyo nama ishinga amateka yemeje kuri uno wa kane. Ni inkuru ya Evariste Nzikubanya nka umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Bujumbura.
Abari batanze amadosiye mu nama nshinga mateka kugira baronke uburenganzira bwo kuba abakomiseri b'umugwi Severin mushasha bagera ku 185. Umugwi w'abashinga mateka warujejwe igikorwa cyo gusuzuma ayo madosiye wahavuye usigazamwo 33. Abo nabo bategerezwa gutorwamwo 13 bagize uwo murwi ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi. Uko ari 33 biyamamaje imbere y'abashinga mateka, Pascal Nyabenda arongoye inama nshinga mateka yababaza icyo bagiye guterera kugira kahise kabi kabaye mu Burundi kamenyekane bongere bafasha Abarundi gusubiza hamwe.
Niyo changaha hanyamuragi turaza kumubaza akabazo gatoyi kamwe rusaka kumubaza akarushe giye kuzana Sever mu minota 2 cyangwa 3 n'abantu 33 ufashe iminota 2 yonyine ikiba iminota 66 ni sahirenga ushizemo n'umwanya wo kuza no gusubira inyuma murumva karumwanya munini. Nacho gituma tutifuza yuko bavuga byinshi uko barabivuje bihagije imbere ya commission ad hoc.
Abashaka kwitoza nabo bavuga icyo bazokora hamwe batowe muri amabanga. Aloyizi batungwa nayo numwe mubashaka kwitoza.
Akarusho ka mbere nzanye nuko sanze ndumuhinga mu bijyanye no kurondera ukuri no kunywanisha abantu. Ibyo nkaba ndabikozemwo imyaka ishika 16. Akandi karusho fise nuko nsanzwe ndi mu nani zitandukanye mu bijyanye na justice transitionnelle. Aho rero ibyo nzoba ntazi nzobikora ko abo bahinga mpuzamakungu nabo bahetse babindonse.
13 bahavuye batorwa hisunzwe ubwoko abahutu indwi bagizwe na batungwa nayo Aloise Nzigamasabo, Leya Pascazi, Hakizimana de Gracias, Karenga Ramadani, Ndayicariye Pierre Claver, Nahimana Eri na Niyonkuru Pascal. Abatutsi ni batanu bagizwe na Ninziza Clement Noe, Ndikumana de Gratias Ngabo Leonce nijimbere Alice na Denise Sindokotse hamwe n'umutwa umwe azwi ku izina rya Goretti Bigirimana 13 bamaze gutorwa abashinga mateka bahavuye baje mu Indonido cyo gutora komite nshingwa bikorwa y'umugwi Severe uzotangura ikiringo cawo mu ntango z'umwaka uza. Petero Caraveri ndayicariye yahora arongoye umugwi Seni ujejwe amatora niwe yatowe ngo azorongora uwo murwi. Icegera ciwe ni Nziza Clement Noe yahora mu murwi uri kurarangiza ikiringo umunyamabanga mukuru w'uwo murwi mushasha n'umufasoni Lea Pascazi Nziga Masabo. Abagize komite nshingwa bikorwa y'umurwi mushasha Severe ntibashimye guha ikiganiro bamenyesha makuru, bamenyesheje ko badashobora kugira ico bavuze itegeko ribagena mu mabanga ritarasohoka. Umugwi Severe mushasha ufise igikorwa cyo kunywanisha no kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi kuva ku muzo w'abadagi mu Burundi mu 1885 gushika muri 2008 ni mu gihe umurwi uzosubirira uwo warushinzwe ico gikorwa kuva mu mwaka w'1962 Bujumbura. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Urwego sense rujejwe gucungera ingene umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa mu Burundi ruremeza kwikiringo c'ibihano vyafatiwe amaradio Ijwi rya Amerika na BBC carangiye, ariko urwo rwego rwemeza ko rukiriko ruratunganya amasezerano mashasha kuri ayo maradio mbere rukihweza n'ukuntu ayo maradio yobandanije akora. Ni Nestor Bankumukunze arongoye sense akavuga ko hari muri ayo maradio itemeye makosa yakoze kandi ko ashobora gutuma iyo radio idatezurirwa ibihano. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Naye kibazo cy'amaradio abiri Ijwi rya Amerika ni radio y'Abongereza BBC kubijanye n'ikiringo carangiye kubihano yafatiwe kitizwe mu nama idasanzwe y'abagize urwego rujejo gucungera ingene umwuga wo kumenyesha amakuru urangurwa mu Burundi. Nestor Banga umukunzi arongoye ugo rwego abajije kuri ico kibazo yemeje ko ikiringo carangiye ariko harakogwa umwihezo wingene ayo maradio yigenjeje hati yatunganywa amasezerano mashasha hagati y'ugo rwego sense n'ivyo bimenyesha amakuru.
Nivyo ico kiringo cy'igihano cyararangiye, cyarangira itariki indwi, ariko rero ubu tukaba turiko turaraba amasezerano mashasha twogiranira n'ayo maradiyo, ariko tubanje kuraba imwe imwe yose ingene yigenjeje kubera zagumye zigakora amakuru ara Burundi biciye mu yindi mihora. Ubu turiko turategura amasezerano mashasha dusanze yigenjeje neza tuzoheza tubatumeye ko tuvugane ayo masezerano tuyashyire bw'ikumu, hanyuma bone gufata ingingo izobibereye. Iyo ngingo nayo nyine izofatirwa mu nama ya bose nk'uko byaro no munsi niko amategeko abitegekanya mu rwego sense.
Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya nimba ayo masezerano atotunganywa ariko imirongo y'amaradiyo yaruguruwe ku gataka k'u Burundi. Urongoye sense yishuye ko ari byo kwitondera kuko avuga ko hari iradiyo itemeye amakosa yose kandi bishobora gutuma ibihano bidakugwaho.
Twasanze bikwiye kugira ngo uyu munsi nitwugurure tutashizeho ibikwiye bijyanye n'amategeko n'uwo mwumvikano muri ayo masezerano, ubundi twahava dusanga kiye dusubira kugwa muri wa mutego. Kibaza yuko byo byiza hakwihutagiza kufata umwanya ukwiye tukavugana nabo biraba mu ntumbero yuko nihagera ko tubugururira twobugurura cyabandanye bakora nta zindi nziti zijemwo, na cyane cyane ko muri ayo maradiyo hariho ayemeye amakosha, hariho n'ayandi atemeye amakosha yose, kandi turavye mu byo bagumye bakora hariho nk'iradiyo yagumye ikoresha umenyesha makuru w'umurundi akurikirana n'ubutungane. Murumva ivyo ko atari gupfa kugura ngo kiringo caheze tuzorinda kuvugana wumvire ko bashobora umenyesha makuru kumuhagarika canke bagira bati hako tumuhagarika twemeye kuguma twugaye.
Kiretse ikibazo cy'amaradiyo abiri cabajijwe, Bankumukunzi yamenyesheje abamenyesha makuru ko mu vyizwe n'abagize ugo rwego harimwo ingene umwuga wakozwe mu kwezi kw'icumi 2018 gushika aho kwezi kw'icumi na rimwe kugeze. Uyarongoye sense yagabishije ikinyamakuru Iwacu ko hamwe kibandanije kidakurikiza amategeko gishobora gufatirwa ingingo akacagiriza gutanga amakuru ahengamye.
Mu nimero zitanu zasohotse muri ico kiringo bakaba nimero imwe imwe yose yarimwo ikosa rijanye no gutanga amakuru ahengamye. Twaratumye kwa giserukira kenshi turabandikira n'amakete y'inkibuzi, ariko twabonye ko atacahindutse tukaboneraho ryo kugusaba abarongo ico kinyamakuru ko bokwikubita gashi bagakora bubahiriza itegeko bagatanga amakuru atohoje amakuru yubaka amakuru adahengamye kuko bidahindutse mu minsi iri imbere hazuhava fatwa ingingo zifatiye ku mategeko mugabe ingingo zuhava ziremera ico kinyamakuru
amaradi yabiri ijwi rya Amerika hamwe ni radio yabongereza BBC byahagarikiwe imirongo ya FM ku gataka ku Burundi kuwandwi ukwezi kwa gatano 2018 mu kiringo cy'amezi atandatu ico naco kikaba carangiye itariki ndwi z'ukwezi kw'icumi na rimwe naho iyo mirongo nubi tarugurugwa ubwego sense rukaba rwagirije ayo maradiyo gutanga amakuru atisunza amategeko y'umwuga wo kumenyesha amakuru iradiyo ijwi rya Amerika yoyo ikaba yaranagirijwe gucisha ibiganiro ku maradiyo yahagaritswe no gukoresha umukozi asanzwe arondegwa n'ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Mumunota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radiyo ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
Shote banganye muracyari kumwe na radio yanyu tunyarukire noneho muri Kenya aho abantu bafite imbunda bataramenyekana bashimuse umukorera bushake w'umutaliyani kazi bakomeretsa nabandi bantu batanu ni inkuru ya Real Ambor no munyamakuru w'ijwi rya Amerika uri Nairobi muri Kenya yasemuwe na mugenzi wacu Thomas Kamirinde
igitero cyabaye mu ijuru ryo kwa kabiri mu mugi wa Chakama ku nkengero z'inyanja y'abahinde nko muri kilometero ijana mu majyaruguru ya Mombasa. Uwashimuswe ni umukobwa w'imyaka 23 y'amavuko, Silvia Constanza Romano. Akorera ishyirahamwe rifite icyicaro gikuru mu Butaliyani ryitwa Africa Milele, ryita ku bana b'imfubyi n'abatagira kivurira. Abakomeretse ni umutegarugori w'umunyakenya n'abana bane. Kugeza ubu nta muntu uriyitirira iki gitero. Polisi ya Kenya nayo ivuga ko itaramenya abateye ariko ko irimo ibahigisha uruhindu ihereye ku makuru ya mbere ifite umwe mu babibonye yitwa Churchill Otieno Onyango yabwiye ijwi rya Amerika ko abateye bamutegetse kuryama hasi we n'abandi bantu bari kumwe nawe akorera Africa Milele yali kumwe na Silvia Constanza Romano avuga ko abantu bateye bari batatu basa n'abasomali babiri nibo bari bafite imbunda uwa gatatu we nta ntwaro yarafite ariko hari abandi bantu bavuga ko abateye bari batandatu bari bafite imbunda n'imipanga bavugaga igiswahili baje babaririza ngo wa mugore w'umuzungu arihe Ministeri y'ububanyi n'amahanga y'Ubutaliyani yatangaje ko yamenye ishimutwa rya Silvia Constanza Romano kandi ko irimo ibikurikiranira hafi nubwa mbere mu myaka itandatu ishize umunyamahanga ashimuswe muri Kenya byaherukaga mu 2011 no mu 2012 ubwo umugabo w'umwongereza yarashwe arapfa naho umugore we arashimutwa ibyumweru bibiri nyuma yabo umugore w'umufaransakazi nawe yashimutiwe mu kirwa cya Lamu ibyo bitero byatumye Kenya yohereza ingabo zayo muri Somalia kurwana na Al-Shabaab
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha ariko reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije twababwiye ko umunyapolitiki atavuga rumwe na leta ya Ethiopia yaheruka gutahuka avuye mu buhungiro uyu munsi kwa kane yagenywe mu kibanza cy'umukuru murwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora muri iki gihe igihugu cya Ethiopia citeguriye gutunganya amatora
Indi nkuru twa twabararikiye dutangira nuko ubushinwa bushyikiye gucunga umutekano ko byegurirwa abanyafrika muri iki cyumweru ibihugu bitatu bya Afrika byashyikirije inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU umushinga w'umwanzuro ushobora guhindura inshingano z'abasirikare b'amahoro mu bihugu biri mu muryango wa Afrika yunze ubumwe uwo mushinga wateguwe na Ethiopia Guinea Equatorial na Cote d'Ivoire usaba ONU gushyira amafaranga mu butumwa hakurikijwe akamaro azagira ONU ubu niyo itanga amafaranga ashyirwa mu bikorwa byo kubungabunga umutekano muri Afrika ibyo bihugu ro bisanga ingengo y'imari ikoreshwa mu isuzuguza umuryango w'Afrika yunze ubumwe. Uwo mushinga ufite inkunga y'Ubufaransa n'iy'Ubushinwa, ibihugu bifite umwanya uhoraho mu nteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU. Cyakora Leta Zunze Ubumwe za Amerika iribaza niba kwegurira ububasha Afurika yunze ubumwe bidashobora kongera amafaranga akoreshwa mu bikorwa by'umutekano, niba kandi bitatuma bigorana kumenya niba ubu burenganzira bwa muntu buhohoterwa mu bihugu mu bice birimo ubushyamirane. Nshuti rero, twari kumwe na hadusoreje amakuru twabateguriye muri uyu mwanya. Tukaba dushimira mwese mwateze amatwi. Abadufashe ku buhanga bw'ibyuma ni Engineer Cornelius, yarafatanije na Fasil Gebehu. Kuri mikuru mwari kumwe na Eugenia Mukankusi
na Frederic Nkunikije. Turabifurije rero umugoroba mwiza mwese.